Numbers up to 20. Here's how to count to 20.
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 19 20